Abunganira Felicien Kabuga ukurikiranyweho ibyaha bya genocide mu Rwanda basabye umucamanza mukuru w'urwego rwasigariye w'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ko umukiriya wabo atakoherezwa yarusha muri Tanzania ko ahubwo yaburanishirizwa irahe mu gihugu cy'Uburundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claven Yonkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryashyizwe habona n'abunganira mu by'amategeko umunyarwanda Felicien Kabuga rivuga ko uyafatwa nk'uwatanze uburyo bwose bwakoreshejwe mu ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda, amagara mukitse gutyo ko atashobora kuja kuburanira yarusha muri Tanzania ahari sentare ya Woni yasubiriye TPR ariyo sentare yahoze icira imanza bakoze ihonyabwoko mu Rwanda basaba ko yorungikwa irahe mu Buholande. Sentare gasambura manza yipari mu Bufaransa giheruka kwemeza ko uyu mutama w'imyaka iri hagati ya 84 na 86 arungikirwa sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda TPR, ubu igisata cyayisubiriye kikaba kiri yarusha muri Tanzania ahahoze akorera TPR nyene. Yamara mu itangazo ry'abunganira Kabuga barimo Maître Emmanuel Artit yagenywe na sentare ya Arusha itariki 2 z'uku kwezi kw'icumi kugira ngo afashe Kabuga, bobo babona ko uwo baburanira atoshobora gushika yarusha kuburanirayo. Mu mpamvu yatanze harimo nko kuba ubuzima bwiwe budahagaze neza ndetse n'uko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashizweho zo kwirindikiza cy'umugera wa corona gucyo ko byo bangamira ubuzima bw'uyu musaza asanzwe anafise ibibazo by'ingwara zitandukanye nk'uko yabibwiye sentare y'Ipari mu Bufaransa. Abo banyamategeko bavuga ko muri izo ngwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ingwara yo mu bwonko ituma yibagira cyane, byose bikiyongera ku busaza afise. Ikindi kandi yavuze ko kumujana yarusha ari kurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe kandi avyemerewe. Iryo tangazo ryongera riti Kabuga afise uburenganzira bwa mbere cane cane bwerekeye ubuzima bwiwe busanzwe ndetse n'uburyo isi ikeneye kwirinda no kugira isuku bijanye n'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Abamwunganira bongera bati kumurungika irahe nivyo byo kubahiriza uburenganzira bwa Felicien Kabuga kandi ntihagire n'impungenge tugira ko butazo kubahirizwa. Abo bamwunganira bavuga kandi ko adashobora kugira urugendo rurerure kugera yarusha kubera ubusaza n'indwara zikomeye afise. Bavuga kandi ko iyo ngingo yonafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ati kumurungika irahe nta ngaruka bizogira ku vyerekeye ingene urubanza ruzoburanishwa. Umucamanza Carmel Agius atwara MICT ariko rwego rwasubiriye TPR ruri yarusha muri Tanzania yemeje ko bamaze guhabwa ivyo vyifuzo vy'abunganira Kabuga kandi ko bazogira ico babishikirije ko hanyuma. Ico bikoze iyo sentare yaratanguye imyiteguro kugira mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Haheruka gushigwaho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Kabuga ni yarungikwa yarusha azosangayo abandi bahoze arabashikiranganje canke bakuru mu gisirikare ca kera bagirizwa ivyaha nk'ivyiwe. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri yarusha kuko ibihugu vya Buraya birimwe imijyango yabo vyanse kubakira nabo bakanka gusubira mu gihugu cabo c'u Rwanda. Abo bagera ku 10 ubu batunzwe na ONU yarusha. Felicien Kabuga yatawe muri yo mitarike 16 z'ukwezi kwa gatanu guheze mu nkengero z'igisagara ca Paris umugwa mukuru w'Ubufaransa inyuma y'imyaka irenga 25 yaramaze arondegwa. Yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorerwa Abatutsi mu Rwanda muri 1994 gusa wewe n'abamwunganira barabihakana. Pierre Claveniunkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.